inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko igira 2023 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandatu aribo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Yoweri Museveni w'u Buganda, Salva Kiir wa Sudan y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Igihugu cy'u Rwanda caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente, nayo Congo carungitse umushikiranganji w'ukwivu n'abansi Jean-Pierre Bemba. Ikibazo gikomeye catwaye umwanya munini nk'uko babishikirije n'ijerekeye umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Uwo muryango niwo wiyemeje gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu kurungika ingabo gufasha za leta ya Congo guhangana n'imihari y'inyeshamba harimo M23 wigaruriye ibice bitari bike byo mu buseruko bw'icyo gihugu. Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, Jean-Pierre Bemba, umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Congo, asanzwe ari icegera cy'umushikiranganji wa mbere, yabigarutse ko ati turizera ko uwo muryango ushobora guteza imbere akarere kose, kandi ko natwebwe ushobora kudufasha kuko murabizi turi mu ntambara mu bice by'umuseruko bw'igihugu, aho abantu barenga 2,400,000 batangiye zabo. Turashaka ko mudufasha by'ukuri mu kugarukana amahoro abo bantu bagasubira mu ngo zabo, kandi turazi ko bishoboka. Ikindi turizera nuko vuba tugiye kuronka amahoro, kandi nibyo kuko abanyagihugu nta kindi bashaka atari amahoro, hanyuma tuje mu matora atekanye. Ayo matora Jean-Pierre Bemba avuga, umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi aheruka gutangaza ko abanyagihugu bo muri ibyo bice birimo intambara mu ntara ya Kivu ya ruguru batazoyajamwo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi naho yarangije ikiringo ciwe nk'utwara uwo muryango wa EAC, yaragenywe kuba urongoye utwigoro twose tw'ubuhuza mu kugarukana amahoro muri icyo gihugu. Evariste Ndayishimiye yasabye bagenzi we kumufasha icyo gikorwa, yemeza ko kitoroshe na gato. Ati tubwirizwa guhagararira amahoro, umutekano, ukubaho neza, intwari ibereye n'agateka kazi na muntu, hamwe n'inzego zikomeye mu karere kose ka EAC. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kuja gufasha bagenzi bacu muri Congo kugarukana amahoro aho yahungabanye. Ibimaze gukogwa murabibona ko agahengwe kabonetse naho atari hose. Igisigaye ni mushigikire kugira ngo utwigoro twose tw'amahoro dushike ko muri Congo amahoro asasagare. Yamara amwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu Burundi no mu karere aranegura ingene Burundi bwagiye nk'umuhuza mu gisirikare cy'akarere ka EAC atawucegamiye, ariko bukarungika n'abasirikare gufasha uruhande rumwe mu zihanganye arigo igihugu cya Congo. Ibi biremezwa n'umuharwanira mu buseruko bwa Congo M23, umuvugizi wawo Willy Ngoma aheruka kubibwira Ijwi rya Amerika ko hari n'abasirikare b'Abarundi benshi basize ubuzima abandi bagafatwa mpiri. Ibi n'amasoko y'Ijwi rya Amerika yarabyemeje kuko yishikiye ku maziko y'umwe mu basirikare b'intwazangabo biciwe muri Congo. Jewe nababwira ko tuguma dufata benshi cyane, benshi se harabapfuye batari bake, bamwe baguye icyanga, abandi mu yindi mihirimbo ni benshi bapfuye. Harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano. Si yo mpazangabo yonyine yapfuye, mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye. Umuhinga muri politiki y'akarere akaba n'umwarimu muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda, Ismail Buchanan kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika abona ko ikibazo cya Congo kidatorewe umuti vuba kizokwegera umuriro akarere kose icyo gihugu kirimo. Ismail Buchanan ahamagarira abegwa n'icyo kibazo bose gushyira imbere neza y'abanyagihugu.
Zirangabo zirakenewe, ariko zikenewe mu buryo zagira ubushobozi bwo guhosha intambara iri muri kano gace. Abayobozi bagomba kumva ko tugomba kureba inyungu rusange z'abanyafrika n'ibihugu byacu aho kwireba, ahubwo ni ukureba ko habaye inzira y'ibiganiro ku buryo intambara yahagarikwa noneho bikajya mu maho bakagira ibiganiro. Ni ikibazo gishobora gukemuka, ariko nyine kubera ko akaboko kihishe inyuma k'ibyo bihugu kiri muri bimwe bishobora guteza ibibazo muri kano gace, kuko iyo habaye ibyo bibazo impunzi zirahunga ugasanga zigiye mu bindi bihugu, bityo bigatera umutekano muke.
Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashimiye bagenzi we ko bamwakiriye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, ashimangira ko bakwiye kubandanya bamufasha nawe nyene kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe cemerewe kwinjira muri uwo muryango.
East African Community.
Ubu kwa mjangwa kare kafrika jubu seruko ugezwe nibihugu munani bitatu murizyo alivyo Kongo, Somalia na Sudan yefo bikababili mnihambara. Pye Klaveni Nkuru kubijwi ya Amerika.